Hii ni Radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidele Niyongabo abaramutsa bayikaze mu makuru y'aka kanya. Abavuzi b'ingoma bo mu Gishora muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi riraniga inyuma yaho badaherekeje umukuru w'igihugu mu rugendo arimo i Dubai buko bari bavyiteze.
Abatimbo bo mu Gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukacuzanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye.
Uyo numwe muri abo batimbo. Mu Rwanda ugwego rudasanzwe rwa sentare nkuru rufisi icicaro inyanza mu bumanuko bw'igihugu bwagejeje ku baburanyi bombi ibiri mu itohoza ryiyongera ku birego Jean Baptiste Mugimba aburana n'ubushinjacaha. Intumwa zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye zibandanya kugerageza uburyo intambara yohagarara muri Ethiopia biciye mu biganiro byayoborwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Abagira imyiyerekano muri Tunisia baturiye station y'igipolisi mu bumanuko bw'igihugu. Ubufaransa buvuga ko ibiganiro vya nuclear n'igihugu ca Iran bitegerezwa kubandaniza aho vyari bigeze. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye zibandanya kugerageza uburyo intambara yohagarara muri Ethiopia biciye mu biganiro byayoborwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Eugene Mukankusi aradusomera iyi nkuru.
Izo ntumwa zirimo Jeff Feltmans wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika waraye abonanye na Olusegun Obasanjo, intumwa yihariye y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Baragerageza kureba uko bakumvisha impande zombi kugana mu biganiro mbere y'uko inyeshyamba za TPLF zigaba ibitero mu murwa mukuru Addis Abeba. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ned Price, yabwiye abanyamakuru ko hakiri amahirwe make yo gukorana n'intumwa y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kugira ngo bahagarike imirwano. Mu cyumweru gishize, Feltman yahuye n'abayobozi ba Leta ya Ethiopia. Ned Price avuga ko bari no mu biganiro n'abahagarariye TPLF. Avuga ko barimo kugerageza gusaba izi mpande zombi guhagarika imirwano. Ni icyifuzo gishyigikiwe kandi n'umuryango w'abibumbye. Martin Griffiths, uyoboye ibikorwa by'ubutabazi bya ONU muri Ethiopia, nawe yasabye impande zombi ko zashyira imbere guharanira amahoro no guhagarika imirwano. Griffiths avuga ko ikibazo nyamukuru muri Ethiopia ari icya politiki, bivuze ko gikeneye umuti unyuze mu biganiro bya politiki.
Urakoze Eugene. Abagira imyiyerekano muri Tunisia baturiye station y'igipolisi mu bumanuko bw'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Abanyatunisia bigaragambyaga barakajwe n'icyemezo cy'ubuyobozi mu bijyanye no gufungura ahantu hajugunywa imyanda mu mujyi wa Agareb, batwitse station ya polisi kuri uyu wa kabiri nk'uko ababyiboneye babivuze. Imyigaragambyo yafashe intera umunsi umwe nyuma y'uko umugabo apfuye ananiwe guhumeka biturutse ku myuka ya gazi yarashwe na polisi nk'uko umuryango we kimwe n'ababyiboneye babivuga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko uwo mugabo nta ruhare yagize mu myigaragambyo kandi ko yapfiriye iwe mu rugo mu birometero bitandatu uvuye aho iyo myigaragambyo yaberaga. Habaye gusakirana bikomeye ku mihanda y'uwo mujyi ubwo polisi yarasaga ibyuka biryana mu maso igira ngo isandaza abigaragambyaga bageragezaga gufunga imihanda no gutera polisi amabuye. N'ubwa mbere habaye ibintu nk'ibi bikomeye nk'ikigeragezo guverinoma ya Najib Boden ihuye nacyo cyo kureba uburyo yitwara imbere y'imyigaragambyo kuri serivisi mbi za Leta n'uburyo budafashije abantu babayeho n'aho baba. Najib Boden yashyizweho na Perezida Kais Saied mu kwezi gushize. Ahajugunywa imyanda Agarebo hari hafunzwe umwaka ushize nyuma y'uko abahaturiye binubiye ikwirakwira ry'indwara mucyo basobanuye nk'amakuba aturuka ku bidukikije. Ifungwa ryaho ryatumye amatoni y'ibishingwe biva mu ngo arundwa ku mihanda igihe kigeze ku kwezi ku masoko no mu bitaro bya Sfax. Uyu ni umujyi wa kabiri mu bunini wa Tunisia uri mu birometero 20 uvuye Agarebo ahajugunywa imyanda. Kuhafunga byatumye haba imyigaragambyo yahuje abantu ibihumbi. Perezida Saied yahuye n'abamunenga biyongera kuva afashe ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi yirengagiza itegeko nshinga hafi ya ryose agira ngo yikubire ubutegetsi hafi ya bwose mucyo abamunenga bafashe nka kudeta.
Tugushimire Eugene kuri iyo nkuru. Ubufaransa buvuga ko ibiganiro vya nuclear n'igihugu ca Iran bitegerezwa kubandaniza aho vyari bigeze. Eugene Mukankusa arabandanye iyi nkuru.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yabwiye mugenzi wa Iran uyu munsi kwa kabiri ko ubwo ibiganiro n'ibihugu by'ibihangange ku isi bizazanzamura amasezerano mu bya nuclear mu mpera z'uku kwezi kwa 11 bigomba kuzakomereza aho byasubikiye mu kwezi kwa gatandatu. Ibyo bishatse kumvikanisha impungenge ziyongera ku byo Iran ivuga ku mugaragaro mbere y'uko ibiganiro by'imbonankubone hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisubukurwa i Vienne muri Autriche ku itariki 29 y'uku kwezi kwa 11. Ejo kuwa mbere Iran yasubiyemo ibyo yasabye ko Amerika ikuraho ibihano byose yashyizeho kuva uwahoze ari Perezida Donald Trump aviriye mu biganiro hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange mu mwaka wa 2015. Ikindi Iran isaba ni gihamya y'uko Amerika itazongera kuva muri ayo masezerano. Ahamagaye kuri telefone ministre mugenzi w'ububanyi n'amahanga wa Iran Hossein Amirabidoharian, Jean-Yves Le Drian w'Ubufaransa yashimangiye akamaro nuko byihutirwa gusukura imishyikirano yahagaritswe na Iran mu buryo butunguranye ku itariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu hashingiwe ku byibanze byumvikanyweho kugeza ubu kandi hagamijwe gusubira mu masezerano byihuse nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa. Hakurikijwe amasezerano, Iran yemeye kugabanya programu yayo nuclear kugira ngo ONU iyikurireho ibihano byagize ingaruka ku bukungu bwayo. Umuyobozi mukuru ushyikirana ku ruhande rwa Iran ari Bahreiri Kani yari i Paris mu Bufaransa uyu munsi kwa kabiri mu ruzinduko agirira mu mirwa mikuru y'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage, ibihugu bitatu by'Uburayi bifite uruhare mu masezerano. Nyuma y'uko Amir Abdullahian avuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage Heiko Maas, itangazamakuru rya Iran ryasubiyemo ibyo umuminisitiri wa Iran yavuze kuri uyu wa kabiri ko kuva kwa Amerika mu biganiro n'abanyaburayi batubahirije inshingano zabo byatumye icyizere gike kirushaho kwiyongera.
Urakoze Eugenie. Sentare yo muri Kenya ivuga ko umugabo wa nyakwigendera T-Rob yazaniye Kenya imidari mu nkino Olympic ategerezwa gusuzumwa ubuzima bwo mu mutwe. Idonido kuri inkuru na Eugenie Mukankusa.
Urukiko muri Kenya kuri wa kabiri rwategetse ko umugabo wa nyakwigendera Agnes T-Rob wakekwaho kuba yaramwishe agomba gusuzumwa mu mutwe mbere yo kugira icyo ageza ku rukiko ubwo azitaba ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa 11 nk'uko abategetsi mu rukiko babivuze. T-Rob yabonetse yapfuye yatewe ibyuma iwe mu rugo mu mujyi wa Iten wa Rift Valley ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa 10 mu cyashyize ahagaragara urugomo rukorerwa abagore muri Kenya. Umugabo we Ibrahim Rotish w'imyaka 41 y'amavuko yatawe muri yombi umunsi umwe nyuma yaho mu mujyi wo ku cyambu wa Mombasa. Polisi yavuze ko yari yagerageje gutoroka igihugu. Rotish yitabye urukiko uyu munsi kwa kabiri arimo amapingu apfutse igice cya hafi cyose cyo mu maso nk'uko bigaragara ku ifoto yafashwe n'ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Yaba Rotish cyangwa abamwunganira nta n'umwe wagize icyo atangaza ku mugaragaro kuri urwo rubanza. Mu kwezi kwa 9 T-Rob yegukanye insinzi ikomeye mu Budage mu rwego rw'abagore gusa mu kwiruka kilometero 10. Yatahanye imidari y'umuringa mu 2017 no mu 2019 muri shampiyona ku rwego rw'isi mu kwiruka metero 10,000.
Inzego z'umutekano muri Ethiopia zimaze gufata abanya Ethiopia barenga 10 bakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bivugwa n'abahagarariye amashyirahamwe akora ibikorwa byo gutabara muri icyo gihugu. Thomas Kamirinda dufitiye inkuru y'Idonido.
Amakuru bamwe mu bakozi ba Loni muri Ethiopia bahaye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yemeza ko abo bantu bafatirwa mu mikwabu yibasira abaturage bo mu bwoko bw'Abatigrinya batuye mu murwa mukuru Addis Abeba. Leta ivuga ko iyi mikwabu ishingiye ku mategeko yo mu bihe bidasanzwe yashyizeho mu murwa mukuru ivuga ko azamara amezi 6. Umwe mu bantu bavuganye na AFP asobanura ko abafatwa bakurwa mu ngo zabo. Umuvugizi w'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi yatangaje ko bamaze kwandikira Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia basaba ko abo bakozi babo bahita barekurwa.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikira kuri Facebook ako kibanza cyacu cya internet ari cyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abavuzi b'ingoma bo mu Gishora muri komine ya Giheta intara ya Gitega mu Burundi bategerezwa guherekeza umukuru w'igihugu mu rugendo arimo i Dubai, basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji gusubizwa amafaranga yose bakoresheje yababa imiliyoni zitanu. Bamenyesha ko barenganijwe kuko bari batumiwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe, barindiye ko atahuka kugira bamwiganire ibyabashikiye. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Abatimbo 12 bo mu Gishora ku isoko y'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nkuko vyari bitekanijwe. Abo batimbo baravuye mu Giheta iyo basanzwe baba, baje mu gisagara cha Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza. Ni umwe mu bategetse b'umushikiranganje bw'imico kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu. Urongo yabo batimbo mu Gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa.
Twebwira tumaze kuvyumva ko twumva biratuvunye inkokora, tuca duharura amahera twari tumaze gusohora, twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000. Ni ukuvuga novuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni zitanu zaburamwe amahera makeya. Kuri twese twari 12 kuko twaharura déplacement twagize kuva Gitega igitoro ubu kiragoye, naho turara n'ivyo dufungura. Abatimbo bo mu Gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi, tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo, ukaca usanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye.
Uwarongoye abo batimbo bo mu Gishora amenyesha ko kuva mu mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma, bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa. Umushikiranganji w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere, aba kabiri n'aba gatatu aribo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu. Uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa.
Ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose. Tukaca tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu Gishora na hehe, ko twebwe tudashikirwa na makosa twakoze, kuba twakoze iki? Jebo rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza, nkiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama batwibagira, cyangwa nkiyumvira ikintu twekizotuma batwibuka nk'abandi, nkumva kiriko kiransiga. Kuko abo dushigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora.
Jeremy Atangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe, amenyesha ko kenshi ka mwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga. Amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri ico gisata,
bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ryo kuvuza ingoma bademuke bavuga bati mbiga tuzivuza bigende bite. Imigwi y'ingoma kenshi harabavuza bavuga bati habondetse akaryo nkako ko gusohoka ukava mu Burundi ukaja kuvuza hanze ukaja mu masabukuru atandukanye, nakaryo keza umuntu abarose kushobora kwerekana ubuhinga bwiwe. Iyo rero bitabaye birababaza, iyo bitabaye biracinkokora, biratuma umuntu nabo n'ugwaruka ruvuga ati mbiga tuzivugirize iki ko zifise bana.
Twarondeye umushikiranganje w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu Giheta, atumenyesha ko vyateguwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje mu gisata c'ingenzi. Tubajije muri ubwo bushikiranganje batwishiye ko ufise inyisho kuri ico kibazo yajanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai. Ariko rero abo batimbo bo mu Giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nkuko bavyemeza ntibarota bahe mu mafaranga bakoresheje. Bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ibyabashikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu Rwanda urwego rudasanzwe rwa sentare nkuru rufise icicaro i Nyanza mu bumanuko bw'igihugu rwagejeje ku baburanyi bompi ibiri mu itohoza ry'inyongera ku birego Jean Baptiste Mugimba aburana ubushinjacaha. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa yari muri sentare.
Iri perereza ry'inyongera umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba avuga ko ryakozwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Urukiko rwarikoreye muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ibitse amadosiye y'inkiko gacaca. Ni perereza ryakozwe ku mutangabuhamya wahawe izina ry'irihimbano kubw'umutekano we, urukiko rukamwita izina rya Dam. Ni nyuma y'uko uruhande rurerwa rumugizeho ikibazo kubera amakuru yatanze. Urukiko ruvuga ko CNRG yaruhaye impapuro 25 zikubiyeho ibivugwa n'umutangabuhamya Dam. bagira icyo bavuga kuri uyu mutangabuhamya umunyamategeko Jean Damascene Baragondoza na mugenzi we Gatera Gashabana basobanura ko amakuru yatanze avuguruzanya. Baravuga ko amakuru yatanze mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko ahabanye nayo yatanze muri Gacaca. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda niyifatwa nk'izingiro ry'ibyaha bwana Jean Baptiste Mugimbaregwa. Kuri uwo munsi ubushinjacyaha bumurega kwiwe mu rugo irweza amenyo mu mujyi wa Kigali habereye inama yo gucuriramo umugambi wa Jenoside no gutanga ibikoresho byo kwica Abatutsi. Mu buhamya yatanze mu nkiko Gacaca za rweza amenyo abunganira urwego bavuga ko ntawe umutangabuhamya damu yigeze avuga ko kwa Mugimba habereye inama itegura Jenoside. Kuri Maitre Baragondoza ibyo ni ikimenyetso cy'uko iyo nama Mugimba aregwa itabayeho. Ashingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, Maitre Gashabana avuga ko ku kijyanye n'abatangabuhamya bagiye bivuguruza urukiko rwabatesheje agaciro, agasaba ko ariko byazagenda kuri damu igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza. Gashabana yavuze ko uyu mutangabuhamya bagishidikanyaho yakoze icyo yise ikinamico Mugimba arafatwa arafungwa, mu gihe ubuhamya bwe bukemangwa n'abandi batangabuhamya kuko mu magambo ya Gashabana nta kintu kizima umutangabuhamya damu avuga mu buhamya bwe. Yavuze ko inama yakoreye muri kamwe mu tubari turi mu mujyi wa Kigali irimo abatangabuhamya bamushinja ariyo yabaye intandaro y'ibyaha Mugimba aregwa. Kuba umutangabuhamya nawe ubwe yari yarakatiwe ibihano n'inkiko Gacaca, Maitre Gashabana avuga ko nta kizima cyamuturukamo. Yongeraho ko inama dama avuga ko yabereye kwa Mugimba asanga ariryo pfundo rishobora gucisha umutwe uregwa. Mugimba akavuga ko nk'uko bikubiye mu iperereza ry'urukiko umutangabuhamya arondora urutonde rwabo bari kumwe mu bikorwa by'ubwicanyi ntamuvugemo, agasaba urukiko ko ubuhamya bwe bwateshwa agaciro. Umushinjacyaha bwana Faustin Nkusi we avuga ko ahubwo umutangabuhamya agaragaza Mugimba uwo yari we mu gihe Jenoside yabaga. Avuga ko kuba yemeza ko Mugimba yari muri komite yari ishinzwe gukemura ibibazo muri Nyakabanda mu gihe cya Jenoside aregwamo bishimangira ko amuzi kuko nyirubwite we avuga ko kuri ayo matariki atari akiri muri Kigali. Umushinjacyaha Nkusi akavuga ko kuba umutangabuhamya ataragarutse ku nama yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane 1994 bitavuze ko iyo nama itabayeho. Yemeza ko umutangabuhamya mu makuru yatanze muri Gacaca yabazwaga ku byamurebaga atabazwaga ku rubanza rwa Mugimba na cyane ko atarazi ko ruzabaho. Avuga ko iperereza rigaragaza ko ku matariki Mugimba aregwaho atigeze ava muri Nyakabanda mu mujyi wa Kigali, agasanga ubuhamya bwa damu bwararushije gufasha urukiko nyuma yo kumva iki impande zombi zivuga ku iperereza urukiko rwa koze kuri uyu mutangabuhamya damu utavugaho rumwe urukiko rwavuze ko ruzabisuzuma. Umucamanza kuri inteko iburanisha bwana Antoine Muhima yongeye gushima uko buri ruhande rwitwaye ku myaka ishize urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi. Yavuze ko kuba baratinze gukorera iperereza ry'inyongera byatewe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG itarahise iboneka kubera izindi mpamvu. Bwana Jean Baptiste Mugimba w'imyaka 64 y'amavuko aregwa ibyaha bine birimo icyaha cya Jenoside. Yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholande mu mwaka w'2016 aza kuburanishirizwa mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Uyu mugabo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CDR icyarimwe n'umukozi wa banki nkuru y'igihugu BNR. Mbere y'iriperereza ry'inyongera ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye gufunga ubuzima bwe bwose, ariko we n'abamwunganira bagasaba kumugira umwere ku byaha byose. Mugimba araburana avuga ko azira imitungo ye kandi ko hari itsinda ry'abantu bahuriye mu kamwe mu tubari mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha bagamije kumutwara imitungo y'itimukanwa irimo n'amazu i Nyamirambo. Mu batangabuhamya bamushinja harimo wemereye urukiko ko yahatiwe n'umushinjacyaha gushyira imikono ku nyandiko mvugo ataza aho yandikiwe ishinja Mugimba ibyaha aregwa. Urubanza ruzasomwa ku itariki ya 26 z'ukwezi gutaha niba ntacyongeye guhinduka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugushimire Eric.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tukiri mu Rwanda, ingabo z'icyo gihugu zatangaje ko ibivugwa ko umugwi wa M23 uherutse gutera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waturutse mu Rwanda ari bihuha. Ninguru yo mumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga atangaza ko ibivugwa mu itangazamakuru ndetse n'abayobozi bo muri aka karere ko bateye Kongo ari abarwanyi ba M23 nta kuri bafite. Ni mu kiganiro amaze guharadira ijwi rya Amerika.
Ingabo z'u Rwanda naho zihuriye n'igitero cyagabwe na M23 ku butaka bwa DRC. Ingabo z'u Rwanda nta ruhare zifite ndetse nta nubwo zitera inkunga ibikorwa ibyo ari byo byose by'umutwe witwaje intwaro wahoze uzwi nka M23. Abahoze muri uyu mutwe bavuga ko basabye ubuhungiro mu Rwanda ubwo bakwiraga imishwaro bava muri Congo mu mwaka w'2013, ubwo bagiye muri Uganda naho iki gitero cyaturutse, kandi akaba ari naho aba barwanyi bari barahungiye.
Uyu muvugizi kandi yanashimangiye ko abakomeje gukwirakwiza ibi bihuha nta kindi bagamije atari ugutoba umubano w'u Rwanda ufitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ibivugwa rero byaba mu itangazamakuru cyangwa se na bamwe mu bayobozi bo muri aka karere ko aba barwanyi bitwaje intwaro bahoze ari aba M23 bateye baturutse cyangwa se barahungiye mu Rwanda ni ibihuha bigamije gutokoza umubano mwiza urangwa hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Canzu na Runyonyi mu ijoro ryo ku cyumweru. Itangazo ry'ibyavuye mu nama yabaye ejo Igoma rikomeza rivuga ko imirwano ikomeje hagamijwe kurandura umutwe wa M23. Itangazo M23 yashyize ahagaragara umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yahakanye ko umutwe ayoboye utigeze ugaba ibitero muri Rucuro. Muri iri tangazo M23 ivuga ko hashize umwaka urenga uyu mutwe winjiye mu biganiro na leta ya Congo iyobowe na Felix Tshisekedi. Itangazo rikomeza rivuga ko M23 itigeze igaba ibitero muri teritwari ya Rucuru. M23 yavuze ko abasirikare bayo bari muri teritwari ya Rucuru aho bategereje ko leta ishyira mu bikorwa imyanzuro ku bibazo byakuruye amakimbirane yatumye binjira mu ntambara bashotorwamo na bamwe mu ngabo za FARDC kuva mu mwaka w'2020. Umutwa wa M23 wumvikanisha ko wagiye wifata ukanga kongera kwinjira mu mirwano idakwiye. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa washyize umukono kuri iri tangazo yagize ati dufitiye icyizere umukuru w'igihugu cya Congo ko azashyira mu bikorwa ibyemejwe mu biganiro hagamijwe kugarura amahoro mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tumwe gusa wemenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee, umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapentecote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo mu mpera z'indwirangiye. Umupastori mukuru wo muri iryo shengero, Ezekiel Emmanuel Nzojibwami, niwe yamuturutse inyuma aramufata imbere y'uko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiye na Ezekiel Emmanuel Nzojibwami.
Nkuko babibonye babitangarije Television News 2 ikorera muri leta ya Tennessee mu mujyi wa Nashville byabereyemo, umugabo witwa Desiree Baganda wari wicaye inyuma mu rusengero yahagurutse aho yari ari ajya imbere ku gitutu aho yahise akura imbunda mu rwubati rwayo atangira kwitunga imbaga y'abari baje gusenga. Amashusho ya kamera yo mu rusengero rwa Pentecote rwa Nashville Light Mission byabereyemo yerekanye umuyobozi warwo Pastor Ezekiel Emmanuel Nzojibwami asumira Desiree Baganda amuturutse inyuma amufata amaboko yombi, bityo n'abantu bahita bamwunganira baramufata kugeza igihe polisi yaziye. Bamwe mu bakirisitu b'urwo rusengero batangaje kandi ko atari ubwa mbere uyu mugabo agaragaraho ibikorwa byo kubangamira iyo mbaga. Mu kwezi kwa kabiri uwo Desiree Baganda yari yasabwe kutagaruka muri urwo rusengero kubera ko yakundaga guca mu ijambo abapastori mu gihe babwiriza, ariko abo bakemeza ko atagaragazaga urugomo. Polisi ya Nashville yemeje ko Desiree Baganda w'imyaka 26 ubu ari mu maboko yayo akurikiranyweho ibyaha 15 birimo icyaha cyo guteza urugomo no gushaka kugira nabi ukoresheje intwaro. Jeffrey Mutagoma, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe ikoranire kwihindagurika ry'ibihe ribandanya Glasgow muri Ecosse, Umurundi Jado Nkurunziza, umwe mu gwaruka ruharanira ibidukikije witavye iryo koraniro, yaronse ejo agashimwe kuri muto yitanze by'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu byerekeye gukingira ibidukikije. Navuganye nawe ku telefone ari mu gisagara cya Glasgow, atangura avuga uko yakiye ako gashimwe.
Agashimwe naronse ejo ku mugoroba, agashimwe baha ugwaruka ukuba kwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo kwitukikije, hama bararabye ikorwa twakoze, hama barabona yuko twitanze cyane kandi fashuka no kwajya kugira shimwe urwaruka rwose rwo mu Burundi, kuko sije nabikoze cyangwa kugutwaruka turi kumwe, hama murazi ko nyine nshobora kuvuga yuko mu turi kumwe twese birashoboka, hama twebwe twagiye hamwe nk'urwaruka turakora ibikorwa bitandukanye byo kugira twerekane yuko kinyira udukikije tomaze kugira ibyacu, tomaze kubikunda no kubikundisha abo tungana nabo turuta n'abaturuta. Hama aho gashimwe n'ukuri ndagomba ndabwire ko kaduteye intege cyane, kuko twabonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima. Hama ndashimiye cyane bivuye ku mutima cyane nyarushubaye umukuru w'icacu Burundi, kuko yankeje kandi yakeje ugwaruka gose twabikoranye, si jewe nabikoze jenyene, mba ndamushimwe rimwe bivuye ku mutima cyane gose, shimira n'abandi bose bamwe badukeza.
Ako gashimwe kazobaha inguvu kurushiriza muri urwo rugamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make.
Nagomanda babwire yuko n'ukuri twebwe twatewe iteka ku mutima muto gusesanguye mukaturaba, n'ukuri twajyeho cyane kuko twaradukora tutazi yuko ibyo dukora ari abantu benshi babiraba. Hama byaduhaye ingufu, byaduhaye gukora cyane, kuko umuntu babwira ni nava nga Glasgow nkashika mu gucacu Burundi, dushika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe ingufu nyinshi. Nababwira ko nzokwita n'icuro zishika ingihumbi kugira n'urundi gwaruka tarakora ibyo bikorwa byo kingira udukikije no kubyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cyacu kurusha uko twayisanze, kugira bibe byinshi cyane kandi n'ugwaruka rugitara ari rwinshi. Nababwira yuko byaduhaye ingufu kandi byaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze.
Naho kuri iyo nama irikira ba kugwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku byakeye kugwanya ihindagurika ry'ibihe, mwaragize imyiyerekano mu mpera z'indwi amutashimishijwe n'amajambo yashikirijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi. Obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu. Muri rusangi mubibona gute ijambo cyane cyane Obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make?
Nubwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwahoze arongoye igihugu ca Amerika Barack Obama, hama yaraduteye akama tubwira ko twebwe tukiri abaje twebwe tukiri young people dutegerezwa kuba kukora cyane kandi tugakura amaboko mu mutwe, tukigisha abo turuta, tukigisha urundi gwaruka, tugafashanya, tugakura amaboko mu mutwe, tugakorera inosi yacu. Nababwira yuko byaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu muji wose wa Ecosse, ugwaruka rwose rwagiye hamwe kugira ruvuge tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo nibije mu bikorwa. Nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro, ugwaruka rwose zoba rwaje ruserukira bitandukanye, tuzogenda dushikira mu bikorwa, hama esizo bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishyire mu ngiro, hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu cya Egypte tuvuga tuti n'ukuri ibyo mwatwemereye hari ibyo mwakoze n'ibindi mutakoze, mugabo ibi mutakoze turabasabye mu bikore, hama twebwe ugaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese duturaye uko ibihugu byacu biko bitera imbere mu byerekeye kingije no irindagurika ry'ibihe twese. Rose nababwira uko turi ugwaruka guno munsi kandi turi ugwaruka gwejo bisi yose gwejo, dutegerezwa kuba twitanga uno munsi kadoza kuno munsi, twebwe tuko turabamwo ni kubera abasokuru bacu batwitangiye, abasokuru bacu bakoze ibikorwa byishira ugwaruka atonya bacu badufata ariko karero abana zo kwibaka karero amabuzukuru bacu zowe mu gihugu ciza ku isi nziza ku isi itagira yendagurika ry'ibihe. Murakoze cyane.
Murakoze, turabashimiye. Njuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye, ndabifuriza amahoro n'amahigwe, ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.